Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika, naho mu Burundi turi kuri metero 19 na metero 22. Mwironeza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo muri aka kanya. U Burundi bwohereje igice cya mbere cy'abakozi bo mu rugo mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu.
Turafite amasezerano yuko bazose bagenda abantu bashika 75,000 ni byose ku baduhaye muri Arabie Saoudite. Ni kuvuga yuko abatanguye kugenda n'abambere.
Woni bwana Emmanuel Barafinda no umuyobozi mukuru ushinzwe ibibazo by'abarundi bakorera hanze y'igihugu. Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo, abaturage b'abanyamurenge n'abafurero batuye muri groupe ya Bijombo bongiye kurema isoko rimwe. Naho Uburusiya bwashize Karim Khan umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku rutonde rwabo bushakisha. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure ya maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri isaha, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Nigeria, abantu barenga 100 bamaze guhitanwa n'imirwano hagati y'abahinzi n'aborozi muri leta ya Plateau mu majyaruguru y'igihugu. Eugenia Mukankusi adufitiye inkuru irambuye.
Abagabo bafite imbunda biroshye mu midugudu kandi batwika amazu menshi mu karere ka Mangu kwa kabiri. Mbere byagereranywaga ko abantu batari munsi ya 20 bapfuye, abenshi bakaba abagore n'abana. Rwari urugomo rwo kwihimura ku bahinzi bari bishe umworozi n'amatungo ye yibasiye imirima yabo mu kwezi gushize, nk'uko bivugwa na Bello Yahaya, umworozi muri ako karere wo mu bwoko Fulani. Umuyobozi muri guverinoma y'akarere ka Mangu, Minister Daniel Caput, yavuze ko hashyinguwe abantu bagera muri 50. Abaturage bavuze ko abandi 50 bashyingurwa kuri uyu wa gatanu mu gihe bakirimo gushakisha baburiwe irengero mu bihuru bizengurutse akarere. Leta ya Plateau ni imwe mu zituwe n'amoko menshi n'amadini atandukanye, aho ubushyamirane hagati yabo bumaze guhitana abantu 100 muri iyi myaka. Urugomo akenshi rufatwa nk'ubushyamirane bw'amoko n'amadini hagati y'aborozi b'abayisilamu n'abahinzi biganjemo abakristu. Cyakora ihindagurika ry'ibihe no kwaguka k'ubuhinzi nabyo bifitemo uruhare rukomeye. Makuta Simon Macham, umuvugizi wa guverinoma ya leta ya Plateau, yavuze ko abayobozi barimo gusuzuma uko ibintu byifashe, ariko ntibashoboye kuvuga umubare w'abahasize ubuzima bose.
Abategetsi ba Polonye uyu munsi basabye Ubushinwa kwamagana intambara y'Uburusiya kuri Ukraine. Hari mu nama bagiranye mu murwa mukuru Varsovie n'intumwa idasanzwe y'Ubushinwa kuri Ukraine n'Uburusiya Li Hui. Inkuru twateguriwe nanone na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Urwandiko bagenzi bacu mu itororokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP mu mfunyapfunyo bafitiye kopi ntirutomora kamere k'ivyaha Uburusiya bwagiriza Karim Khan. Urwo rwandiko rumudondora ariko uko ari rugira ruti yavutse igenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatatu ko mu 1970. Yavukiye muri Ecosse. Umwidondoro wa Karim Khan waherekeje n'ifoto yiwe yatangaje n'ubwo bushikiranganji. Urusiya butanguye kurondeza Karim Khan inyuma y'amezi 2 SPI isohoreje umutahe mpuzamakungu President w'ico gihugu Vladimir Putin na Marielle Vov-Belova, Komisaire mukuru araba ivy'agateka k'abana ku rwego rw'igihugu mu Burusiya. Senare mpuzamakungu mpanavyaha SPI mu mpfunyapfunyo ahanini yagiriza President w'Urusiya Vladimir Putin na Maria Vlova-Belova ivyaha vy'intambara birimwo kunyuruza abana ba Ukraine. Uburusiya bwamirira kure ivyo gije vyose vya senare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Iyo senare ikimara gutaburiza abo bategetsi babiri bo Burusiya umutahe mpuzamakungu wo kubahagarika, Urusiya bwaciye butangura ico bwise amatohoza y'ivyaha mpanavyaha bwegetse kuri Karim Khan, umushikirizamanza wa CPI, n'abandi bacamanza batatu b'iyo senare isasira ilahe mu Holland. mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka umuri gukora matohoza ku rwego rw'Urusiya wari wavuze ko Karim Khan yakoreye intebe ishushe yongera haremantaniriza inzira karengane uwo murwi ico gihe wavuga ko Karim Khan yarafise umugambi wo kugaba igitero kuri umwe mu bategetsi utatomoye amazina Uburusiya ntiburi muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yo sentare igisohora ibipapuro vyo guhagarika president w'Urusiya Vladimir Putin bwavuze ko uwo mutahe atacho uvuze kuri bwo
Rakoze Diane nini nahazwe adusomeye inkuru ivuga ko uburusiya bwashize Karim Khan umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI ku rutonde rw'ababushakisha buramushinja ibyaha Nari nababwiye abategetsi ba Polonye uyu munsi basabye Ubushinwa kwamagana intambara y'Uburusiya kuri Ukraine. Hari mu nama bagiranye mu murwa mukuru Varsovie n'intumwa idasanzwe y'Ubushinwa kuri Ukraine n'Uburusiya Li Hui. Inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Polonye, Wojciech Gerwel, yerekanye icyizere ko Ubushinwa buzokwiyamiriza ibitero by'Uburusiya muri Ukraine kandi ko buzoburemera kugira busubire kubahiriza amategeko mpuzamakungu intumwa idasanzwe y'Ubushinwa Li Hui yagendeye Polonye iminsi ibiri nyuma y'urugendo rw'iminsi ibiri muri Ukraine ni mu rugendo iyo ntumwa iri kwigira ku mugabane w'Uburaya mu ntumbero yo kumenyekanisha umugambi w'Ubushinwa wereke gutorera inyishu intambara iri kibera muri Ukraine abategetsi b'Ubushinwa batangaje ko Li Hui azoja kandi mu Burusiya u France n'Ubudagi ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Polonye bwatangaje ko ufise icyizere ko Ubushinwa buzofata ingingo ziboneka ku vyerekeye Burusiya igihugu buvuga ko kiriko kigabisha makungu ko gishobora gukoresha ibigwanisho ruho nyanganda ubwo bushikiranganje bwatangaje kandi ko Polonye iteye impungenge n'ivyatangajwe n'Ubushinwa byuko buzobandanya gukomeza imigenderanire n'Uburusiya igihugu buvuga ko cateye Ukraine intumwa idasanzwe y'Ubushinwa Li Hui muri indwi yabwiye umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dmytro Kuleba n'abandi bategetsi ko ataburyo bworoshe buhari bwo gutorera inyishu intambara iri kibera muri Ukraine
Muri Burkina Faso abasivili 20 barimo abagore n'abana barishwe hagati yo kuwa mbere no kuwa gatatu muri iki cyumweru mu bitero bibiri by'abikekwa ko ari ntagondwa z'abayislam hagati na hagati mu gihugu Fidel Niyonga barakomeza
Ku munsi wa gatatu w'indwi imigwi yitwaje ibigwanisho rakoze ibitero mu mihana yahitwa Birgwim Dure muri commune Sanga mu ntara ya Kulpelogo ihanurubibe n'ibihugu vya Ghana na Togo umutegetsi wo muri ako karere yatangarije itorokanizo ry'amakuru ryo mu France AFP ko abantu batari bake bahasize ubuzima umutegetsi yavuze ko iminsi ibiri imbere yaho ikindi gitero yise icintagondwa cakozwe mu mihana yahitwa Koango ihana urubibe n'imihana ya Birgwim Dure tahitanye abantu batari munsi ya 11 harimwo abapfasoni n'abana muri vya bitera amazu n'amamangazini vyaraturiwe n'ababikoze batwaye n'ibitungwa ivyo bitero vyemejwe n'abajejwe umutekano batangaje ko ibikogwa bijanye no kugarukana umutekano ahabereye ivyo bitero biriko biraba ababa muri commune ya Sanga baremeje amakuru yerekeye ivyo bitero mu kuvuga ko abahaba bariko bagerageza guhunga ibice babamwo kubera abafise ubwoba bw'ibindi bitero bishasha kubwo abantu baba mu karere ibitero byabereyemwo imigwi yitwaje ibigwanisho yategetse abanyagihugu baba ahitwa Sudugwi ikindi gisagara kiri mu ntara ya Kulpelogo kuva mu mihana itari mike atari uko ngo bagategwa mu minsi iri imbere intara ya Kulpelogo yarageramiwe n'ibitero vyabaye incuro zitari nke naho igisirikare n'abasivile bagifasha bakoze ibitero ku ntagondwa z'abayisilamu
Prezida wa Syria Bashar al-Assad yagarutse mu muryango w'Abarabu League Arab hari hashize imyaka 12 Syria yarahagaritswe ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Diane Nazwe
Umutegetsi mukuru wa Arabia Saudite ari umuganwa Mohammed bin Salman yakiriye president wa Syria Bashar al-Assad mu nama y'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu iri kwibera mu gisagara cha Jeddah muri Arabia Saudite mu buryo bwihariye yagize ati turahimbawe no kwakira president Bashar al-Assad turizeye ko kugaruka kwiwe kuzoherekezwa n'amahoro arama muri Syria Umushikiranganje wa mbere wa Algerie, Aimina Ben Abdelman, yuhira murya Bin Salman wa Arabia Saudite na wati, twakire na mashimashi ukugaruka kwa Syria mu bavukanye bayo. ishiramwe igibihugu vy'abarabu ryakumiriye Siriya muri uwo muryango muravyibuka mu mpera zo mu 2011 intambara ikaze muri ico gihugu. Iryo shirahamwe ryagiye kugarukana Siriya mu banyamuryango bayo mu kwezi kwa gatanu ko mu mwaka uheze 2022. Siriya ikaba yiteze gusubira kwiyubaka biciye mu migenderanire hirikiranaguka hagati yayo n'ibihugu vy'abarabu. Naho biruko hari bimwe mu bihugu nka Qatar bigihiga imanga mu kunagura burundu imigenderanire na Siriya. Mu kwezi guheze Qatar yavuze ko ititeguye na gato kunagura imigenderanire na Siriya, ariko icigira ko yumvikanisha ko ibi bitoba intambamye yuko ico gihugu kigaruka mu ishirahamwe ry'ibihugu vy'abarabu no muri diplomasi yavyo. Abategetsi ba Siriya na Qatar uno munsi bakaba bakoranye mu ntoke baramukanya muri iyo nama bahuriyemwo.
Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere ku mugabane w'Uburayi, aho urukiko rw'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa muntu rwanze ko abimukira bazava mu Bwongereza boherezwa mu Rwanda. Temistocle Mutijima yadukurikiranye iyo nkuru.
Kuva uyu mwaka watangira, abategetsi b'Ubwongereza bamaze kubona hafi 70,000 by'abimukira binjira mu gihugu bambukiye mu muhora la Manche mu mato matoya baturutse mu gihugu cy'Ubufaransa. Umubare w'abambutse mu 2022 warenze 45,000. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yakomeje kwizeza mu magambo ye guhagarika ayo mato. Umwaka ushize rero Ubwongereza bwagiranye amasezerano na Leta ya Kigali azatuma umubare utazwi w'abimukira woherezwa mu Rwanda ngo abe ariho dosiye zabo zisuzumirwa. Ibyo ni ibijyanye no gusaba ubuhunzi ndetse no gutuzwa, kandi nta burenganzira bafite bwo kujurira. Bijyanye n'aya masezerano, Ubwongereza bwamaze kwishyura u Rwanda $150,000,000 z'amadolari y'Amerika. Bwana Rishi Sunak ku bijyanye n'aya masezerano yagize ati:
"Ni mashya azagera ku ntego, ariko kandi nizera ko anajyanye n'inshingano mpuzamahanga dufite."
Icyakora abacamanza mu rukiko rw'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa muntu ibi barabyanze. Ubwo indege ya mbere yiteguraga kuguruka yerekeza mu Rwanda mu kwa gatandatu k'umwaka ushize, uru rukiko rwasohoye ikizwi nk'icyemezo nomero 39 gitambamirizo ngendo kubera ko zisa nk'izihonyora amasezerano y'inama y'Uburayi ku byerekeranye n'uburenganzira bwa muntu Ubwongereza bwashyizeho umukono. Inama y'Uburayi ntabwo ibarirwa mu nzego z'umuryango w'umwe bw'Uburayi. Mu gusubiza kuri ibyo, Leta y'Ubwongereza yateguye itegeko rishya rizajya ritesha agaciro ibyemezo byafashwe n'urukiko rw'Uburayi. Umushinga waryo uburimo kugibwaho impaka mu nteko nshinga amategeko. Kandi mu nama yagiranye n'inama y'Uburayi muri iki cyumweru, Minisitiri w'Intebe Sunak yavuze ko azagerageza kumvisha abafatanyabikorwa b'Uburayi ko hakorwa amavugururwa mu rukiko bwarwo. Yagize ati:
"Turashaka gukora ibishoboka ngo urukiko rw'Uburayi ruhore rwitwara mu buryo buboneye, rukore neza kandi mu mucyo."
Bamwe mu basesenguzi bavuga ko Uburayi butari mu mwuka mwiza wo kuganira n'Ubwongereza nyuma y'aho iki gihugu kivanye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Madame Camino Morutera Martinez ni umushakashatsi mu kigo giharanira impinduka mu Burayi. Ati:
"Ntabwo mbyizeye neza ko bazatera intambwe ngo binjire mu mavugurura y'ikindi kigo cy'Uburayi. Ngo barashimisha Bwana Sunak na guverinoma ye itavugirwamo bijyanye na gahunda y'abimukira."
Bamwe mu mwishyaka rya Sunak ry'abatsimbaraye ku mahame ya kera barifuza ko Ubwongereza buva mu nama y'Uburayi bukanivana mu masezerano yayo ku burenganzira bwa muntu. Igihugu cyaherukaga kuva muri uwo muryango n'Uburusiya bwawirukanywe mu mwaka ushize nyuma yo gutera Ukraine. Kuko Ubwongereza bwakwivana muri uyu muryango, Madame Camino Morutera Martinez ati:
"Muguhangana n'ibikangisho bya ni muduhe ibyo dushaka cyangwa se twivane mu masezerano y'Uburayi ku burenganzira bwa muntu no mu nama y'Uburayi. Igisubizo gishobora kuba rwose nta kibazo, nimukomeze mugende mube leta y'igicibwa nk'uko Burusiya bumeze. nibwira ko byaba ari ikosa ku Bwongereza gukora ibyo muri iki gihe, na cyane ko nk'uko mbivuga dufite intambara hafi aha ku muturanyi muri Ukraine.
Abagera kuri kimwe cya kane mu bimukira baje mu bwato butoya mu 2022 bari Abanyarubaniya. Ubwongereza bwasubije mu gihugu cyabo abagera ku gihumbi. Minisitiri w'intebe wa Rubania mu kwezi gushize yavuze ku Bwongereza burimo guteshwa umutwe n'ibibazo by'abimukira.
Tukababwira ko icyo cyemezo cy'urukiko rw'Uburayi cyabaye umwaka ushize, ahubwo igikomeje mu Bwongereza ari impaka mu badepite ku buryo bagerageza gufata icyemezo batitaye ku mwanzuro wafashwe n'urukiko rw'Uburayi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage b'Abanyamurenge n'abafurero batuye muri groupement ya Bijombo mu ntara ya Kivu y'Epfo bongiye kurema isoko rimwe. Bari bamaze imyaka irenga itanu aya moko adasabana kubera impamvu z'umutekano muke. N'inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo.
Aba baturage baremye isoko yo mu Gatanga iri mu Bijombo, biganjamo mu myana yo mu Kumurambya, Kajembwe, Kiziba, Magunda, Irango, Maita ndetse na Masango. Muzuzi Setond n'umuyobozi wa Societe Civile mu Bijombo asobanura yuko isoko yaremye nyuma y'ibiganiro by'amahoro ingabo z'abarundi za FARDC zagiye zikoresha amoko atandukanye atuye muri ako karere nyuma y'igihe kirekire ayo moko adahura.
Ibijombo hongeye kugaragaramo isoko ihujije amoko yose, abafurera, Abanyamurenge n'abanyinzu n'ababembe. Isoko yabaye umunsi w'ejo mu gihe hari hashize igihe kirekire abo bantu batarema isoko imwe kubera impamvu z'umutekano muke. Ariko nanone habaye ejo bundi ibiganiro cyane cyane bahujwe na bari abasirikare ba Leta y'u Burundi kugira ngo hongere kandi hagaragare amahoro mu karere ka Bijombo, ndetse bifuza ko ayo mahoro ataba muri Bijombo gusa akomeza.
Kubwa Gitoga Alexi wari mu isoko avuye mu mwana wo Kumurambya vuga yuko usibye kuba babegereje ibidandazwa yashimye no kubonana n'abaturanyi be bari bamaze imyaka irenga itanu batabonana.
Hari abafurera twabanaga hano mu ndego ariho mu mabuga za Canzugu za Kagogo bita duhura nyine bafite izashara nyine bari baje natwe badufite ibindi twajanye tujaninka dufite nyine baragura natwe tugura ibindi turahura cyane nicyo nishimishije guhura n'abantu tutari duherukana.
Mwaherukanaga ryari?
Hari amaze igihe kirekire kuva intambara nyine zibaye muri iki gihugu nyine cya Bijombo. Baragenda baje uruhande rwa Maheta, abariyo batura natwe tugatura hano za Muranzana za Mugeta, akaba ariho tuba. Nicyo gihe nicyo gihe duherukana nyine kuva intambara zatangira, twari tutarongera kubonana.
Ubusanzwe Abanyamurenge bari bafite isoko rimwe ryo ku wa mbere ryaremagamo n'abavuye mu mujyi wa Uvira biganjemo abavira n'abashi. Mu gihe abafurero nabo bari bafite isoko ryo ku wa gatatu no ku wa gatanu ryaremaga abo banyintu, ababembe, abavira n'abashi. Gasore Karembere n'umwe mu bayobozi gakondo bo mu Bijombo asangiye isoko izatuma imibanire n'imigenderanire y'abaturage irushaho kuba myiza.
Ijambo rya mbere ifite kugarura umutekano n'amakonfiyanse hagati y'abaturage. Bari bagize iminsi batabonana, bahuraga ari uko bahe barwana, ariko kuba bahurira mu isoko bakagura ibintu bamwe bagura abandi bagurisha, urumva ari ikintu kinini zabifashije hagati y'abaturage bombi. Isoko yindi baremaga baremye isoko yo mu mitamba y'akazi rimwe ibifite ibibazo byinshi, kuko ijambo rya mbere ni kure yaremaga abantu bavuye Ibuvira akaba babazanira ibicuruzwa, ariko iriya nk'uko ari isoko yo mu karere hagati n'ibyo bahinga bonyine bikabasha kugira icyo zabafasha, utagize ifaranga akagira ingahaha urumva bizabafasha cyane kuko niyagutegere intara y'abaturage.
Abatuye muri groupe Mabijombo bavuga yuko ingabo z'u Burundi zifatikanyije n'ingabo za Congo usibye gufasha abaturage gufungura iryo soko rya Gatanga zafunguye na zimwe mu nzira zari zarafunzwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho.
Hagwiriye cyane cyane ubwibyi bw'inka, ariko partire yaho bashikiye mu z'ukuri birasa naho aho duhereye ibiganiro ibyo bintu byaragabanutse. Kuva le 18 z'ukwezi kwa kane ntabwo hongeye kumvikana ubwicanyi cyangwa se inka zibwa, yemwe ko ngo numva ko ibyo bintu ari byo bagiye badufasha.
Ngo muraragira hamwe abapfuriro n'Abanyamurenge?
Turaragira hamwe mu z'ukuri, inka ziririrwa hamwe, inka ziririrwa mu rubiri z'Abanyamurenge n'abafurero zose zirirwa hamwe.
Twagerageje kuvugisha ingabo z'u Burundi n'iza Congo zafashije abaturage gufungura isoko ntibyadukundira. Gusa ingabo z'u Burundi ziri mu ntara ya Kivu y'Epfo zihari mu rwego rw'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, mu gihe ziri mu ntara ya Kivu ya ruguru zihari mu rwego rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Tuve muri Kongo tujye mu Burundi aho leta yohereje igice cya mbere cy'abakozi bo mu rugo mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu mu rwego rw'amasezerano hagati y'u Burundi na Arabia Saudite. Inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Abona bakenyezi nabigeme 11 ba mbere bariko baririmba mu gihe bari bageze ku kibuga cy'indege mpuza makungu cha Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi bariko berekeza muri Arabia Saudite. Jeannette Uwimana ari muri bo. Uwo mukenyezi yaturuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushibuseruko yarari umucuruza.
Narigiye inama ndasanga yuko kuguma nicaye muhira ndiko nkora ibintu bingiza amafaranga ijana kugira nshobore guteza imbere umuryango wanjye, guteza imbere igihugu cyanjye, cyangwa ko byaba byiza cyane. Nararonse umubosi baranzanira kontra ndayisinya ndamenye umushahara ngiye gukorera. Basi muri make ngiye nishimiye akazi ngiye gukora. Ibintu mu masezerano byarimo byacu nyendema icyambere nuko navuye ngaha nzi yuko ntagiye kurondeza akazi ngiye nzi yuko ndi bushikire ku kazi.
Umukenyezi wundi wo mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi yaramaze gutegura imigambi azokoresha yazohembwa.
Amahera yanje nateguye kuzoca norora inkoko ngira gashiramo inkoko ndazorora zitamagi zindi cashira mu kigeke zindi baza kunshorera nyumva nezerewe cyane.
Epimene barapinda umuyobozi mukuru wajejwe ibibazo by'abarundi bakorera hanze y'igihugu avuga ko igihugu n'imiryango bazohungukira.
Tufise amasezerano yuko bazosura kugenda abantu bashika ibihumbi 75 n'iryo soko baduhaye muri Arabia Saudite. Nikuvuga yuko abatanguye kugenda n'abambere koje kuma baragenda murabona yuko akunkonika nibi cyane haba kugihugu haba no kuri bo bonyene gusaba imiryango yabo. Twibaza yuko bizogena neza cyane mu gihe barose amafaranga y'agaciro bakagarukana ga mu gihugu bonyine bakiteza imbere eka n'igihugu rashobora kurongera ko yuko abashomeri bazobagabanutse mu gihugu.
Jean Bosco Bizuru n'umuyobozi nshingwa bikorwa mu ishyirahamwe ryarungitse abakenyezi n'abigeme ni rimwe kuri 17 yahawe uruhusha na leta y'u Burundi yemeza ko ibintu byose byatunganijwe ku buryo atamuntu umwe yazobangamirwa.
Bavuye ngaha basinya amasezerano wanashimba bitandukanye n'ibyahora bibaho ubu bava ngaha bafite amanimero y'amatelefone n'amadresse yose aho bazokorera kandi bazi n'umushahara bazokorera. Ayo mafaranga buguruje amakonte azoshikira ko ishamwe ntiza kuraba canke leta y'u Burundi ngize kurakora amakonte yawe na makonte bigerera abo nyene bitunganye bakamira ati nakazokura ko amafaranga cyane ntawo zoyakura ko bagiye biciye mu nzira iroranye kuko ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia Saudite buzaba bubazi hanyuma hari abafisa ababakira duvise amanimero yabo twebwe n'umuntu abakoresha turamufise nimero na adresse n'inzu tubatuza hitumbereye.
Ibi ntabavinda byemeza
tufise icyizere ko bizogenda neza kuko cyane gose Burundi burakurikirana kuva ngaha n'ubu liste za yasari ya muri Arabia Saudite. Turafise ambasade yacu hari kubikurikirana neza rafise liste y'abagenda bose kandi kabakira niyo yibakira washaka hamika kibashikiriza n'amajansi hari ya nyene bajokorana n'amajansi hari wacu.
Ishyirahamwe NSTW Ton Frere rirwanya urucuruzwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu Kinyegero riri ruhutsa. Prime Mbarubukeye ni wari yobora.
Akanye mundetse mushiramwe turongoye ikeza kubera kuri icyo gikorwa cyiteka byagize mu ruhara rudasanzwe kugira ngo gishike aho kigeze uno munsi. Icyo gisata kijemo amategeko ko byari byaragaragaye muri kahise yuko icyo gisata carimo ibintu byinshi bidatonze neza kandi n'ababikora batabikora hisunzwe amategeko bigatuma rero abagenda muri ibyo bihugu kubyabara barahura n'ibibazo bidasanzwe agatika kabuka gahungabanywa eka mbere hariho n'abahasiga n'ubuzima.
Utuzi twari ubu mu bihugu by'Abarabu ku Barundi n'utwo abakenyezi n'abigeme abagabo n'imisore nabo bariko bategurwa ariko ntibaragerwa ko abagenda bose babanza kwigishwa imico y'igihugu baroyemwo kandi bakipimisha indwara. Ishyirahamwe ryose ribanza gutanga ingwate y'imiliyoni 50 z'amarundi ishobora kuramira abakozi mu gihe baba bagize ibibazo. Ibi byategetswe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Ingingo yo gutwara abakozi biciye mu mashyirahamwe yazwi na leta yaje inyuma y'imyidogo myinshi cyane cyane y'abakenyezi bavuga ko bakorera buferi abandi bagahohoterwa hakaba n'abicwa mu gihe bari kurondera ubuzima mu bihugu by'igihugu cy'Abarabu. Ningingo kandi izogabanya urucuruzwa rw'abantu mu gihugu. Muri raporo yacu yatangajwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze OEM ikigo cya ONU kijejwe abimukira cavuze ko abarundi 175,000 bagurishijwe hagati 2017 n'2022 80% y'abacurujwe bakaba ari gitsina gore. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
makuru y'imikino na sporo harabura amasaha gusa kugira ngo rwambikane hagati y'amakipe umunani agiye guhurira muri kamarampaka y'irushanwa rya Basketball Africa League muri BK Arena aho ni Kigali mu Rwanda. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda aratubwira uko ibintu byifashe.
Aya makipe yakereye imihigo ni Stade Malien yo muri Mali, AS Douane yo muri Senegal, Abidjan Basketball Club Fighters yo muri Cote d'Ivoire, Al Ahly yo mu Misiri, Petro de Rwanda yo muri Angola, Ferroviario da Beira yo muri Mozambique, Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo na Reg Basketball Club yo mu Rwanda. Ibimenyetso byatangiye kwigaragaza mu mujyi wa Kigali ko mu nzi imikino ya BK Arena bizaba ari umuriro. Amwe mu makipe yo hanze y'u Rwanda nka Petro de Rwanda arimo kwishakira abafana, ndetse hari na bamwe mu rubyiruko iyi kipe yamaze guhikira akacyo kuzaza kwiyogeza. Ikipe ihagarariye u Rwanda muri rushanwa rya bar ariyo Reg Basketball Club ivuga ko ifite intego yo kugera kure hashoboka ikigorora n'abafana bayo kuko umwaka ushize yabatengushye igatsindirwa muri kimwe cya kane kirangiza. Maxime Mwiseneza ni umutoza wungirije muri ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda.
Intego dufite ni ugutsinda. Uko ubizi ntabwo wavuga ngo uragera ku gikombe utaratsinda n'umukino wa mbere wa kimwe cya kane. Ingufu zose tuzishyize kuri uyu mukino wa kimwe cya kane. Navuga ko umwaka ushize ntabwo byaduhiriye dukina n'ikipe ya FAT tumenyereye gukina n'Abarabu, nibyo biri kuduha ingufu zo kuza gutsinda iyi match kuko Abarabu bakina umukino w'ubwenge bwinshi ariko ntabwo bashyiramo ingufu nyinshi. N'abantu tumaze kumenyera gukina iyi ni bale ya kabiri, twijeje Abanyarwanda ko tugomba kugera tugatsinda uno mukino tugakomeza imbere noneho tukabahesha ishema.
Mu kwitegura iyi mikino ya kamarampaka, Reg Basketball Club yatsinze ikipe ya APR Basketball Club mu mikino itatu yo kwipima. Nubwo abakinnyi n'abatoza ba Reg Basketball Club bavuga ko bagomba kwitwara neza bagahesha ishema Abanyarwanda, hari bamwe mu bakurikiranira hafi umukino wa basketball basanga ikipe nta kizere itanga. Twumve uyu munyakigali Egide Niringimana.
Amahirwe twavuga ko asa nkaho yewe uko mbibona navuga ko bisa nkaho ntayo, kubera ko ese mundi tubanze turebe icyatumye itagera muri ya ane ya mbere cyarakemutse. Icyo ni kimwe. Ikindi ese noneho dukurikije uburyo yitwaye muri aya marushanwa yo gushaka kalifikasiyo yo kugira ngo bazagaragare muri ibare yo mu Rwanda, ese bitwaye ba? Ibyo rero ni kimwe mu guhita bikugaragariza uburyo izitwara no muri iri rushanwa.
Ni ku nshuro ya gatatu u Rwanda rugiye kwakira imikino y'icyiciro cya nyuma cy'irushanwa rya Basketball Africa League. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda, Desire Mugwiza, asobanura ko ibi ngibi byabaye umusemburo wo guteza imbere ibikorwa remezo by'uyu mukino, dore ko hubatswe ibibuga byinshi kandi bigezweho.
Hari ibibuga byinshi bari kubaka kandi byubatswe mu buryo bugezweho, cyane cyane mu buryo bufasha abakinnyi kutavunika. Navuga nk'icyorezo cya Kepa, ikibuga cya Tekol hari cy'Abashinwa muri Free Trade Zone, hari ikibuga cya Bisedo Kigali, hari ikibuga cya Kimironko cyubatswe ku bufatanye ku nkunga ya Basketball Africa League, Imbuto Foundation, Minisiteri ya Siporo ndetse na Federasiyo kizatahwa kuwa gatandatu. Ibyo byose ni ibibuga byagiye byubakwa kandi mu buryo bugezweho.
Desire Mugwiza araboneraho guhamagarira abakunzi ba basketball mu Rwanda kuzaza ari benshi gushyigikira ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye u Rwanda.
Reg ntabwo ihagarariye urwego, ahubwo ihagarariye igihugu. Ni ukuvuga ngo ni twese Abanyarwanda turifuza ko bazaza kuyishyigikira kuwa gatandatu kugira ngo nabo bayitere ingabo mu bitugu, kandi turizeye neza yuko dufatanyije twese uyu mukino tuzawutsinda. Dufashije abari mu kibuga, natwe tukabatiza imbaraga bakabona ko tubashyigikiye, twakwizera ko tuzawutsinda. Ni uguhamagara rero Abanyarwanda bose, abakunzi ba basketball, abakunzi ba siporo, kuza muri BK Arena kugira ngo dushyigikire ikipe yacu nk'Abanyarwanda.
Iyi mikino ya kamarampaka ya Basketball Africa League izatangirira ku cyiciro cya kimwe cya kane kirangiza kuwa gatandatu no ku cyumweru. Kuwa gatandatu guhera isaa kumi z'umugoroba ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi, ikipe ya Stade Malien yo muri Mali izahura na Cape Town Tigers yo muri Afurika y'Epfo. Hanyuma guhera isaa moya n'igice hakazakurikiraho umukino uzahuza Reg Basketball Club yo mu Rwanda na Al Ahly yo mu Misiri. Uyu mukino kandi muzawukurikira uko wakabaye kuri radiyo yanyu mudatenguha Ijwi rya Amerika. Ku cyumweru nabwo hazaba imikino ibiri ya kimwe cya kane kirangiza. AS Douane yo muri Senegal izahura na Ferroviario da Beira yo muri Mozambique guhera isaa kumi, naho Petro de Rwanda yo muri Angola ikazahura na Abidjan Basketball Club Fighters yo muri Cote d'Ivoire mu mukino uzatangira isaa moya n'igice. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda, umunyamakuru w'imikino w'Ijwi rya Amerika, turamushimiye. Nk'uko yari abivuze, umukino wa kabiri w'ejo uzahuza ikipe ya Al Ahly yo mu gihugu cya Misiri na Regio mu Rwanda. Tuzabagezaho uko wakabaye guhera isaa moya z'ijoro ku munsi w'ejo wa gatandatu. Aha naho ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Tubashimiye mwebwe mwese mwagize uruhare muri aya makuru. Nshimire engineer Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nadia Tahani we wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza weekend nziza.